Wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi.
Wibaziki. Twakure, andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio.
Ikaze ni gwanyu bakunzi ba Radio Nzamba agatega kawe muri kino kiganiro wibaziki. Uno musi tugaruka kuri rimwe mu majambo umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasavye mu mwiherero warimwo abagize leta be n'abayobozi bakuru bakuru muco bise ugwego nshingwa ntwaro rw'igihugu. Prosper Nzisabira igenda bashikiriza kino kiganiro kuri Radio Nzamba agatega kawe kaze. Ganiro ni wibaziki kuri Radio Nzamba agatega kawe. Kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide n'ivyo umukuru w'igihugu asaba abarundi. Evariste Ndayishimiye yabivuze mu mwiherero warimwe abagize leta be n'abayobozi bakuru bakuru muco bise ugwego nshingwa ntwaro rw'igihugu haraheze indwi. Wibaziki kuri izo byasabwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Twakure cyanke uturungikire ijwi ari audio kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 46 76 92 13 17. Umunywanyi dutanguye kwakira ni Kabura Stefano ari mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura benshi bakunze kwita Bujumbura Rirare.
Baramutse neza. Ego haraciye indwi yarabishikirije mugabo jewe nk'umuntu w'umunyagihugu aba mu Burundi. Ego ivyo turabimenyereye abategetsi kuko bafise imvugo y'iwabo bakoresha. Bafise imvugo y'iwabo bakoresha rero iyo mvugo nibaza yuko hari nk'imvugo yo gutekanisha abanyagihugu kugira ngo bareme babone ko umukuru w'igihugu adashyigikiye cyangwa kiriya. Jewe mu gihe byo jya mu ngiro ku ruhande rumwe notangazwa n'iki, notangazwa n'ukuntu byaba bibaye uko ntari ndabyiteze. Ahandi naho sindabyibaze. Ku rundi ruhande nibaza yuko bitazokunda kuko ni imvugo ya politike, imvugo ya politike kuko uri kuraraba ibiriko biraba uno munsi. Ego nta iryo jambo bwoko ntirigaruka mugabo uri kuraraba, urabona yuko baguma bagiriza abantu ntago babandi n'ibindi byose mu mvugo zimwe zimwe. Rero nkavuga yuko kuba yarabivuze nibyo twebwe ikintu tutizeye nuko bizajya mu ngiro. Nta cyizere na kimwe yuko bizajya mu ngiro kuko umukuru w'igihugu aravuga ibintu bitari bike mugabo warindira ishyirwa mu ngiro ryabyo ukabibura amaso agahera mu nzira. Rero nta cyizere kinini dufise ku ishyirwa mu ngiro ryabyo, gusa tutatangazwa nuko umunsi byagiye mu ngiro kitogera mu ngiro nuko sindabibaza ko bizoshika. Nicyo kizadutangaza cyane. Murakoze.
Sozera Izayi ari Matana mu ntara ya Bururi.
Anatsinze ubunye henshi intara nyinshi iby'ubwoko byarahize kuko umututsi yarubakana n'umuhutu, hanyuma umuhutu akubakana n'umututsi, umutwa arubakana n'umututsi akubakana n'umuhutu, kuko nyine byose barabikora. Cyo gituma rero bagiye kubashyiramo ibyonyo by'ubwoko, usanga nk'abana nabo bavutse kuri abo bantu boca nabo bagira ubwoko buhe, naho bavuga ngo umwana agira ubwoko bwa se. Cyo gituma nibaza ko ibyonyo bitakigira ikibanza kirekire kimwe gusa bivanye na hamwe aho usanga hariho ubwoko kanaka usanga byinu bubundi. Nk'ubururero hariho ubwoko usanga nk'ubunye kugeza ubunye sinoreka kubivuga kuko biriho, aho usanga nk'abatutsi benshi rimwe na rimwe bibera mu masite y'impunzi batiyumvamo gusubira kugenda mu misozi babane n'abahutu nyine onye niye naho ni ucisanga hakaze ibyo byerekariye nubwoko nayo bunda ho bitari hausanga babanye kibunga basabiranira abageni ibyo byubwoko nabintu bikihari byarahavuye cyo gitima rero nkibinye nubwa yiko mu Burundi nyene twobisezerera tukabyibagira hanyuma tukuba ku Burundi twese hamwe n'ubwa twese bya genocide nabyo nibaza yuko ko yabaye mu Rwanda ni igihugu kibanye cy'iwacu nibaza yuko ni byagenze neza ijyana kwigena kuko ko ariko ubwoko wacu usanga bwarahohotewe utakibaho kugira ngo barabuhoneje kubera iyo genocide icyo gituma nibaza yuko mu Burundi byonyine ntayabaye cyangwa iyo yarabaye ku bwoko ubu mugabo nibaza nk'akaruro k'igihugu kibanye cy'iwacu cy'u Rwanda aho yakaze cyane rwose nibaza ko twogifatira ko akaruro kugeza no munsi kwisaha turiko ibyo byaribagiwe ubu n'igihugu giteye imbere ngaha mu karere ubu bari kubaka u Rwanda nyine rumeze neza batisunze ibyo by'ubwoko iyo genocide nibwo yabakoze ko cyane ibyo byaribagiwe icyo gituma naha mu Burundi wacu rero ibyo byerekeye ubwoko ritubiriye ikibanza nka gitonyi ahubwo twese turi Abarundi tukubaka igihugu cy'iwacu salamu murakoze
Kiganiro ni wibaza kuri radio Inzamba agatega kawe uno musi tugaruka ku byasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide mawe nayo Eric ari buraza mu ntara ya Gitega
uyu muyobozi w'u Burundi yavuga byari byo nagira ndamwisabira ikintu kimwe yaba yonkunde yo kiyagenda akabwira uyu ndayicariye Petro Karaviri agasubiramwo ivyo ariko arakora n'ivyo agenda avuga ndetse mbere bishobotse ijya ekipe igize sedere bakayihindura kuko ivyo iriko irakora iriko yanganga ibugwanko n'amacakubiri kandi kagenda yigisha yuko genocide yabaye n'ivyo ndayicariye tubona ariko arakora kandi akorera iyi leta ya Evariste Ndayishimiye niyaba ibyo ariko aravuga biva ku mutima nagenda asubire muri zijya mbonera kure cyane cyane mbonera kure z'abarimu mbonera kure izigenda genda mu gihugu hagati zigenda zibwira abatutsi no mu ma site de déplacés yuko barahoneje babamaze nabo iherezo nabo ari ukwihora ugasanga aho muri ma site de déplacés barara ntibuca barara baraturatuzwa bahogwa ngo ubwoko bwabo bwahoneje abatutsi ngo babigiriye genocide muri 72 asubiye magende yakebure babarimu bigisha abana inzoya bakabigisha ngo muza kahitiye ngo murazi byabaye 72 ngo murazi byabaye 8 n'8 ngo murazi byabaye ryari na ryari nivyo bagenda bigisha kandi bo bigisha iho nyabwoko kandi baravyemera baravyemanga ivyo nibivugwa nivyerekanwa kuma rezo sosiyo nivyerekanwa ku masanamu bikagaragara ivyo bariko barakora nagenda basubiremo abigishe hanyuma ati niho tuzoca tumenya yuko ivyo avuga bijana n'ivyo akora sawa murakoze
genda banka Paul wibukina nyana mu ntara ya Cibitoke naho arafite ico avuga ku byasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi
bara musineza aya majyo cyo nibaza kuri ibyo byerekeranye no kwirinda kwagiriza ubwoko ka muntu nibaza yuko byonye mu Burundi nta kibazo bigifise aho tugeze kugeza uno munsi nibaza yuko ibintu by'ubwoko nibaza ko atakibanza umuntu yubihakiriye kire aya ko by'ubwoko aho byagejeje u Burundi nibaza yuko hatabaye izajya na kwijana cyo gutuma bujya nk'abantu bari ko baruka ubunye bari ko bakuru ubunye nibaza yuko ibyo nye by'ubwoko atakibanza bobiha mu gihugu kuko ibyo byakoze barabibonye benshi nk'abakura 72 kuduga sinzi 6 n'akandi nibaza 93 ibyo byakoze ibyo by'ubwoko barabibonye rero kugeza uno munsi ikintu cyoshika no Burundi ku iterambere nuko ibintu by'amoko byohapfa kandi ibyo byiba byiza mugabo uri kubona n'abiraba henshi nta henshi nibaza yuko by'amoko bitagikora byaramaze kuba bidafite ikibanza kirekire yego nta muhutu nta mututsi nta mutwa nibaza yuko twese turi Abarundi twese kandi ufashe umwe ukamukiba amaraso arasa na uyashira ngaho nyi ntibovuga ngo yaraye umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umuntu nibaza ko rwose turabarundi twese icyo bituma nibaza yuko ibyo nyi by'ubwoko mu Burundi atakibanza kirekire umuntu yabakibiha ahubwo nkaba ariko bararuka unyi hato wakubigisha cyane ibyo nyi by'ubwoko.
Kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide n'ibyo umukuru w'igihugu asaba abarundi. Evariste Ndayishimiye yabivuze mu mwiherero warimo abagize leta be n'abayobozi bakuru bakuru mu cyo bise ugwego nshingwantwaro rw'igihugu araheze indwi. Wibaze iki kuri izo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Twakure cyangwa utarungikirijwe ariyo audio kuri iyi nomero akamenyetso ko guteranya 46 26 92 23 417 ari asani ari inyanzarake mu ntara ya Makamba.
Mwaramutse namahoro mumeze neza n'ikiganiro gaziki aya majambo y'umukuru w'igihugu yavuze yo kwirinda gukoresha imvugo y'amoko imvugo yo gucanishamo navyo yoshobora kubivuga byo yama yavutse byinshi turabyumva byinshi yama yabivutse ariko ntibireka kurengwa ko babirenga ko kandi aba yavutse ijya ni politike cyane politike yo gushaka yumvise abenegihugu yumvise abantu ko ari umuntu atari umunyamacakubiri kandi tuzi neza uko nawe nyine ari byo bimugize nije imugize kareka turabize rero ibyo avuga ntawo byizera rwose ko bizokurikizwa hajya yamavya yamayavuze byishi tubona byishi tutwa matumbu yamayavuze ariko ntikibuza kubirengwa ko kandi nawe nyine hari ibyo avuga gasanga arivuguruje gasanga rivuguruje turabizi byo hari byinshi y'amakora ugasanga mu nyuma yivuguruje rero ibyo avuga vrema ntawe ubihagara ko cyane ngo bizokurikizwa ngo bizogenda uko nyine abivutse aya nta namba kabisa nta namba.
Twumvirize Bibara Jacques ari mu ryasoro mu ntara ya Gitega.
Aya majambo y'umu perezida w'u Burundi turayamenyereye aravuga muga akavuga igihushyane cy'ibiri ku rubuga rw'ibikorwa wogenda ukaraba abantu ayo babonye muri komine Mugamba batsira ubwoko bwabo woraba ukumirwa wokumva inyigisho zihabwa imbonerakure woraba ukumirwa barafise ibyo bategeka n'ibyo babwira imbonerakure zikorera ku rubuga nk'umuntu abangamiwe cyane n'izina Mututsi niyo bariko bagira ibikorwa kanaka umututsi bamubona imenga niwe yari asanzwe ariko arahigwa mu mabi yose akorerwa mu gihugu araraba neza inge navuga mugabo nawe nyine ibintu avuga kavuga igihushyane cy'ibyo avuga muri kazoza birashobora kuzuba mugaruka ko mugabo ibavuga yoraba ibyo ujya muntu ajejwe severe ariko arakora ariko azuragura amagufa y'abantu bose hageze igufa ryose batoye bayora gusa bakavuga ati n'abahutu bishwe 72 bishwe n'abatutsi ati mu minsi mikeya bukeye bagaragaza bemange bemetse yuko hari iho nyabwoko 72 yakorewe abahutu n'ingene ubutegetsi buriko burabyifatamo turiko turaraba hirya no hino amajambo y'umuyobozi w'igihugu ariko avuganiranye n'ukuri kose kuri biko birakorerwa kuri tere nico gituma mbere no hanura abarundi bamenye neza bazaba barakurikirana ibyo avuga kandi ntibace bajana ngo basye rwose ngo umukuru w'igihugu yavuze cyangwa yavuze biriya umututsi atazi yubara imbere ya CNDD-FDD n'abarongozi bayo azohagarama iyo ni nkibuzo ndabahaye biyubare kuko ibintu biragoye kuko kuva ashitse ku butegetsi uyu muperezida w'u Burundi nta mvugo yigeze ijana n'ingiro kuri leta yiwe avuga ibyiza mugabo hirya ariko akora ikibibi avuga amahoro abantu bariko baragandagurika uyu mugabo ibyo avuga n'ibyo akora biranyuranye muzo wamumbariya murakoze.
Ikiganiro ni wibazeki kuri radio Inzamba agateka kawe. Uno munsi tugaruka ku byasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide. Nahimana Adrien w'imuhanga mu Kayanza twumve icyo abivuga ko.
Ege amaze guhinyura imvugo z'abategetsi bo mu gihugu cy'u Burundi cyacu ubutegetsi cy'i guverinoma y'igihugu cy'u Burundi. Kera nta mugabo umushinga ntaye cyangwa umutware yavuga ijambo ngo yivuguruze ngo rihindukire ntirisigwe mu ngiro. Ariko umengo n'ibisanzwe umengo nta kuvuga n'ibintu bisanzwe kuvuga ikintu n'ibintu bisanzwe kumutware ku murongozi kanaka kumushinga ntaye kanaka umengo kuvuga ikintu n'ibisanzwe nokuri ubu basigaye bavuga ikintu kisunitswe n'impemu gusa bakakivuga gutyo nyine mugabo kitazo ja mu ngiro. Ego nuko je ndabibona twe tubibona ko ari imvugo ya politike fete nuko nokuvuga kugira yerekane ko atantu ze yata nacakubira afise agarukana icyizere mu Barundi n'amakungu kandi ora atari byo twe turabizi turazi iyo ni ntuze ya ni nkinamico y'imvugo y'aba ni politike yabo turayimenyereye. Saba murakoze.
Uyu nawe ntiyavuze izina ryiwe akaba yasabye ko twamuhindura ijwi.
Abanyagihugu bamaze kubahinyura ko ibyo bintu by'ubwoko atabyo bagikeneye hadaje kubyerekana yuko ibyo by'ubwoko hagati yabo bobo ntacyo babwiye kuko basangiye akabije n'agahiye ibyo by'amoko nibyo byabo bisigaye muri abo nyine bitabona abategetsi bagitwara igihugu n'ahandi abanyagihugu batabasha ibyo byararangiye iwabo kuko imanza barazimarana nta ngorane nta kwitekana ngo iki n'iki iwabo ibyo byararangiye ngo kuko byarangiye mugabo abategetsi b'Urundi ngo bagomba kubigarukana bihigira inyungu zabo kugira bishikire ku byo bashaka bagaca bazana ibintu by'ubwoko. Turabinjiye ariko ibyo ari kugomba guhisha ntiyerekane ko bishigikiye mugabo tuzadi neza ko bashigikiye icyo ni ibintu dusanzwe tuzi tumenyereye umuntu wese abona kuri ibyo arabibona naho bataha ubuzi ibyo bintu by'ubwoko barabiraba benshi hari n'igihe mbere hamwe baba bakubwiza ukuri bakenda no kuguhisha kubwira ati wewe umutuzi ntakazi tuguha ati ibyo mwakoze barabahaye abakebuka benga n'icyo gihe n'ubutari bwavuga ko umenga niho yari ari icyo gihe icyo bintu byose barabikoresha gusa rimwe nyine byo kuvuga ati aha havugwa ububezwe mbaye nkuraho ni ahandi ho ibyo birahari biruzuye navuge mu katurazi ko nahavuga ko ibimuri mu mutima siko sibyo atahikiriza ukuri ninge ngafata zimwe zimwe ariko ntacyo zimara aravuga gusa mugabo igahera aho nyine hari umuntu hari cyabaye urugamba
ukuba ku ikiganiro ni wibanze ki kuri radio Inzamba agateka kawe. Uno munsi tugaruka ku byasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide. Nini nahazwe Deni ari ku ntega mu ntara ya Kirundo.
Ndabaramukije murakoze kumwe ijambo ukuri umukuru w'igihugu yavuga neza yavuze yuko atamuntu akwiye kwagiriza ubundi bwoko kubagiriza ubunyabwoko ni ijambo ryiza cyane kuko umukuru w'igihugu n'abavuga ijambo mu nyuma abari kurikiza bagaca bari kurikiza kuko aramaze kuvuga ibintu byinshi cyane byiza mugabo ugasanga abari nyuma yiwe abategeka ntibari kurikiza ukamenga se umukuru w'igihugu umenga n'umunyagihugu asanzwe avuga ibintu ntibikurikizwe umukuru w'igihugu rero ni ikintu gihambaye cyane nicyo bituma akwiye kuvuga ijambo abarishyira mu ngiro bakarishyira mu ngiro nk'akarorero nk'urukomero rwatwaye miliyaridi 51 kugeza ubu ababigize nta ntwaro arafatwa niyo twavuga ko umukuru w'igihugu avuga ibintu bigashika nivyishi nivyishi avuga byiza mugabo ugasanga bari nyuma yiwe nta numwe ari kurikiza iryo tegeko no mukuru w'igihugu niyo kubita gashi avuga ibintu abari nyuma yiwe babikurikiza utabikurikije agahanwa sawa tugira amahoro murakoze
wamyurisi yacu kuva kera wamyuru mubyeyi wabarundi bose kuva kera
twakira umunywanyi wa nyuma muri kino kiganiro bibaziki ni Ezo Umujyano Pafiro w'igisuru mu ntara ya Ruigi agira icyo avuga ku byasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide
kuri ibyo byashyikirijwe n'umukuru w'igihugu cyane n'iby'ubwoko je nibaza yuko uko ari guhuma amaso makungu kuko ibyo bavuga turabizi n'ibintu bimenyerewe kuba ariko barahenda abantu akakerekana hagati ko atabintu by'ubwoko ashyigikiye mugabo wa Rusi ibyo uko tumuzi ibyo yavuze byose nta kintu kiri gushika ubu arashyira mu ngiro ni umuntu rero akunda kwereka abanyagihugu akabereka neza yuko atabintu ashyigikiye by'ubwoko ariko ugasanga nibyo bikoresha iwabo muri uwo mugambi wabo kuko nk'ubu ibihe turimo bikorera abaneza nta muntu n'umwe washobora kuronka akazi ari mu bwoko bw'abatutsi muri ibi bihe utari umuhutu nta kazi uronka ibyo ni ibintu nsanzwe nzi byabaye kandi mu banyagihugu hakora amoko gusa utari umuhutu nta kazi ushobora kuronka mu gihugu cy'u Burundi ntazwe guhenda abantu rero avuga ngo nta bintu mukunda kuri kurusa tuvuga iby'ubwoko kandi ari byo bibuzuyemo ari byo bintu bakoresha ubu ataka ikindi kintu babosha utari ibintu by'amoko gusa wewe rero agaragaza uburyo bwose yereka abarundi ko atabyashyigikiye mugabo barabishyigikiye indani muri bo nta kindi kintu bakoresha atari ibyo nyine by'ubwoko mugabo aragerageza uburyo bwose akereka abanyagihugu ko ibyo bitamuraba kandi atabyo ari inyuma yabyo ariko ariyo sisitemu basanzwe bakoresha birazwi neza
yewa yewa abashyeyi barapfakara
ikiganiro bibaze gitora turabashyikiriza kuri radio Inzamba Gatega Kawe kigarukiye aha muri kino kiganiro tukaba twagarutse ku byasabwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba kwirinda kwagiriza ubwoko kanaka no kwirinda gukora genocide aheze indwi abisabiye mu mwiherero warimo abagize leta be n'abayobozi bakuru bakuru mucyo bise urwego nshingwantwaro rw'igihugu turabashimiye mwese mwagize icyo mushikiriza tutibagiye namwe mwariko muradukurikira muri kino kiganiro wibaziki prosperi nzista birani jena iko ndabashiriza kino kiganiro wibaziki kuri radio Inzamba Agatega Kawe naho ubutaha
wibaziki wibaziki ni kiganiro kiguha umwanya wo gushikiriza icyumviro cyawe ku bivugwa hirya no hino byerekeye igihugu cy'u Burundi
wibaziki twakure andika ubutumwa ariyo message cyangwa uturungikire amajwi ariyo audio